Murantungap, hii ni Radio Iswija Amerika. Radio Iswija Amerika, isamina ni Washington DC, mkirundi na mkinyar Rwanda, mburundi, mwiyumva kumilongo migufi ya shortwave, kumetero chumini chenda na milongi vili nazibili, Rwanda, mwiko mtu kumva kuri FM, izana nakane, nivite bitatu, ikaze mmakuru, yokuru no mgorova, mwige kushikirizwa, nanja fide niyonga. Leta Burundi isaba abarimyi kwitabira umugambi wo kurima ku misozi mu gihe cy'impeshyi no kuvomera ibitegwa kugira ngo umwimbu ntuzogabanuke.
Hari igihe no kuba umwabona narabizera igihe kintu cyose cyagihere nk'umwabu kubera imvura iba yacitse usanga bigoranye kuri umuntu ngo aronke amazi kandi tuma nyine na bya bitegwa tuba twateye bitariko biraronka amazi akwiye.
Uyo ni Serine Mbarushimana aba ku mutumba Senga wa komine Butezi mu ntara ya Ruguru ya Ruyigi mu Burundi muri Somalia. Intagondwa za Al-Shabab zakoze igitero ku basirikare b'umuryango w'umwe bwa Afrika, naho muri Ukraine igitero cha misile ku ivuriro ry'abasivile cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa 15. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia hari ubwoba ko igitigiri cy'abapfuye cyo bakiri hejuru mu gihe umugwi wa Al-Shabab wakoze ibitero ku basirikare b'amahoro b'umuryango w'umwe bwa Afrika muri icyo gihugu. Ibindi kuri no nkuru na Eugene Mukankusi.
Abo barwanyi bateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo zunze bacyohoza umuryango w'umwe bwa Afrika, African Union Transition Mission in Somalia, kiri i Bramarere mu birometero 130 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Mogadishu. Umuvugizi wungirije w'ingabo za Uganda UPDF Dio Akiki yagize ati habaye igitero muri iki gitondo ku kigo cy'ingabo zacu cyagabwe n'aba Al-Shabab, ariko dutegereje itangazo ry'ubuyobozi ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'amahoro. Izo ngabo z'umuryango wa Afrika z'ubumwe zifasha ingabo z'igihugu cya Somalia mu rugamba ihanganyemo n'uwo mutwe wa Kiyisilamu. Izo ntumwa z'amahoro zarimo gusuzuma ko ibintu byifashe nk'uko ikigo cyabivuze kuri Twitter, ariko kirinze kugira ibisobanuro gitanga. Mu itangazo, Al-Shabab yigambye ibitero bya bombe z'ubwiyahuzi kandi ivuga ko yishe abasirikare 137. Nta makuru yahise aturuka mu buyobozi ngo ahamye umubare w'abahasize ubuzima, kandi umutwe wa Al-Shabab ukunze gutanga imibare itandukanye n'iy'abategetsi batanga. Abo barwanyi bagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Afurika no ku kigo za Somalia biteganye. Byavuzwe n'umukapiteni mu gisirikare cya Somalia wabwiye Reuters ko yitwa Abdullahi akabava mu ntara ya Lower Shabelle. Yagize ati byatumye haba imirwano ikaze yamaze amasaha. Impande zose harimo Al-Shabab zapfushije abantu benshi cyane. Abatuye uwo mujyi bavuze ko bakanguwe n'urusaku rw'ibisasu biturika n'ibitwaro bikomeye. Umuturage witwa Rukia Fara yavuze ati turimo kubona Al-Shabab mu mujyi, ntitwamenya hapfuye abantu bangahe. Ubu nta masasu turimo kumva aturuka ku kigo cy'ingabo z'amahoro za Afurika cyangwa ku cya guverinoma.
Igitero cha misile cha kozwe ku bitaro by'abasivile bimu gisagara cha Dnipro muri Ukraine cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa 15. Ukraine yagize icyo gitero ku Burusiya. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Muri 15 bakomerekejwe n'iyo misile, babiri n'abana. Imenyesha makuru bikorera muri Ukraine vyerekanye ibitaro vy'inyubakwa y'igorofa igeretse kabiri biriko birasha. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yise abagabye ico gitero inyamaswa, asigura ko vyanke bitebuke babwirizwa kuzovyishura. Kurundi ruhande, indege zibiri zitagira umudereva drone mu Gifaransa zasambukiye mu gisagara ca Krasnodar kiri mu manuko g'u Burusiya zonona amazu atatangaje igitigiri. Buramatari w'intara ico gitero cabereyemwo atangaza no makuru ntiyigeze avuga izo drone igihugu zegukira. Igisagara ca Grivoron naco cegeranye n'umupaka w'Urusiya buhana na Ukraine cazindukiye mu masasu ya mijagwe na Ukraine. Tukivuga ku vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje uno musi ko Uburusiya bwatanze imfungwa z'intambara 106 muri zo harimwo aba ofisiye 8 n'abasirikare 98 b'ico gihugu ca Ukraine.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Sentare muri Amerika yaraye ikiri mu nyororo y'imyaka 18 mugabo yagirizwa kuyobora igitero cyo kunama amashinga amateka itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2021. Ibindi na Thomas Kamirinde.
Uyu mugabo yitwa Stuart Rhodes afite imyaka 58 y'amavuko. Yabaye umusirikare mu ngabo zirwanira ku butaka imyaka 3 kuva mu 1983 kugera mu 1986. Yavuyemo kubera gukomerekera mu myitozo. mubihumbi bibiri n'icyenda yashinze kandi ayobora umutwe witwara gisirikare w'abahezanguni bashaka kurwanya guverinoma witwa Earth Keepers, bishatse nko kuvuga abarinzi b'igihango. Umushinjacyaha amurega icyaha cyo kuyobora igitero cy'abayoboke ba President Donald Trump ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 ku nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress, bagambiriye kuyibuza kwemeza insinzi ya Joe Biden kugira ngo Trump agume ku butegetsi. Avuga ko yari ahari ari nk'umujenerali uri ku rugamba rwa gisirikare aruyoboye. Yamusabiye gufungwa 25 ariko umucamanza amuha 18. Nicyo gihano cya mbere kiremereye urukiko rutegetse mu bateye Congress. Icyari hejuru kugeza ubu cyari imyaka 14 kuri umwe muri bo. Stewart Rhodes yatawe muri yombi mu kwa mbere mu mwaka ushize. Kuva icyo gihe rero yaragifunze by'agateganyo. Yaburanye avuga ko ari umwere, ashobora kujuririra igihano cye.
Aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi mpejeje kumviriza, n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akabarungu radio yacu vewa akabarungu com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umunyarwanda Fulgence Kayishema yagirizwa ibyaha bya genocide iyo mu Rwanda mu mwaka w'1994 yitabye sentare uyu munsi kuwa gatanu muri Afrika y'Epfo. Eje ni mukankusa duhe ibindi kuri iyi nkuru.
Kayishema arashinzwe ibyaha bitanu muri Afrika y'Epfo harimo bibiri by'uburiganya. Ibyo bifitanye isano n'inyandiko yatanze asaba ibyangombwa by'impunzi n'ubuhungiro muri Afurika y'Epfo, aho urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha ruvuga ko yatanze ubwenegihugu nk'umurundi kandi ko yakoresheje amazina ataraye. Kayishema ntiyabajijwe niba yemera cyangwa hakana ibyaha mu rukiko rw'i Cape Town rwimuriye urubanza ku itariki ya kabiri y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ubwo yarasohotse, Kayishema yabajijwe n'umunyamakuru niba hari icyo yifuza kubwira abahuye n'ingaruka za jenoside yo mu 1994. Asubiza avuga ngo navuga iki, tubabajwe no kumva ibyarimo kuba. Yongeyeho ko nta ruhare na ruto yagize mu gihe cy'ubwicanyi. Nyuma y'imyaka irenga 20 yihishahisha, Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kwa gatatu akoresha amazina ataraye. Yafatiwe mu mirima y'imizabibu ahitwa Pearl mu birometero 60 uvuye mu mujyi wa Cape Town. Yihishe ubutabera guhera mu mwaka wa 2001 ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwatangazaga ibyaha aregwa bya jenoside ku ruhare yavugwagaho mu isenywa rya Kiliziya Gatolika y'Inyange mu cyahoze ari komini Kivumu, prefetura ya Kibuye. Kayishema ni umwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde rw'abashakishwa muri programu y'ubutabera bashyiriweho miliyoni 5 z'amadolari kuzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi. Kayishema yari afite umwunganira mu mategeko mu rukiko kuri uyu wa gatanu kandi yemeye ko hakoreshwa icyongereza nta musemuzi. Hari abapolisi benshi cyane ku rukiko, abofisiye bari bitwikiriye mu maso bafite imbunda zikomeye, bambaye n'udukoti tudapfumurwa n'amasasu. Kayishema yari yambaye ijaketi y'imvura y'ubururu, ruturuso y'umukara na bote z'umukara. Yari yogoshe umusatsi wose kandi atwaye Bibiliya n'igitabo cy'ubururu, ku gipfuniko cyacyo handitseho amagambo Jesus First, bivuze Yesu mbere na mbere. Kayishema azaguma muri gereza ya Portsmouth mu mujyi wa Cape Town mbere yo gushobora koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Turacyari mu Rwanda. Ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Crado risaba isagara cya Kigali kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu kwimura abanyagihugu mu bishanga. Iyo shyirahamwe ritangaza ko abanyagihugu bo mu masegitori atandukanye mu turere twa Kigali badakwiye kuvanwa mu byabo badahawe ingurane ikwiye. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asunta Kaboyi.
Mbere urabona umuntu aratuye afite umuryango, ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mu kantu no mu manegeka. Muri ubwo buryo abahungabanye nubwo mu buryo bw'igihagararo butabibona, ariko muri we umubujije ituze n'umutekano. Bakagombye rero icyo dusaba cyane ni ukugira ngo abantu bajye babatekerezaho, babasange, bababwire ikibazo ko kimeze, bacyakire, noneho batere igisubizo hamwe. Ariko igisubizo baza bagifite ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana umuryango muri rusange bafite ntibatekereza aho bazimukira nta n'ikintu kiba cyarateganyijwe kugira ngo ni nko kuvuga gisohoka ugende utazi n'aho ujya mu by'ukuri umuntu nk'uwo nibaza ko wabikora uwo ari we wese byahungabana
mu biganiro twagiranye n'umujyi wa Kigali baravuga bati icyangombwa uburenganzira bwa mbere ni uburenganzira bwo kubaho hari ubundi burenganzira bwa buta kubaho nk'uko babivuga
uburenganzira bwa muntu abashaka kubumenya neza bajye bareba itangazo mpuzamahanga ribongera uburenganzira bwa muntu ntabwo uburenganzira bwo kubaho gusa ari bwo bwonyine hari ukubaho nibwo burenganzira bunabanza kuko umuntu aravuka akabaho yabayeho rero hari ubundi burenganzira bundi fate nimba avutse azagira uburenganzira bwo kwiga nimba avutse azagira uburenganzira bwo kuvuzwa agira uburenganzira bwo gutuzwa ni ukuvuga ngo rero kureba uruhande rumwe gusa ngo ugiye kubaho ese urabahute ibyo ni byo tuvuga bo baravuga bati ibiza biraje bimwimuke yego nibimuke ese uriya mwana we wigaga aho hantu wigaga uba muri icyo gice arajya hehe ubwo se ntumubukije uburenganzira bwiwe icyo turashaka kugira ngo mbese babanze bicare batekereze ubu burenganzira bwa buriya muryango wose ugiye kwimurwa umutungo yari arimo ese azongera kuwubona nawe uvutswa ntazaba sharje ntazaba mbese kintu cy'umutwaro kuri leta mu gihe bazaba bamaze kumuvutsa n'ahantu yarare ikindi ni uko ibiza bundi abantu batuye manegeka hano muri Kigali iyo bijye kureba ni na benshi ku buryo hakwiye gushyirwaho ingamba zirambye atari ukuvuga ngo uyu munsi urafataga agace mwebwe mu manegeka rimwe muke abandi bagasigara uvuga ngo rero niba abantu benshi batuye mu manegeka ntihashyirweho gahunda yo gutuza bariya bantu bose muri rusange nta kuvuga ngo kuko n'abanyarwanda bagomba kwitabwaho mu buryo buri sosiyali
umujyi wa Kigali uravuga uti ntabwo tubasenzerera ku muntu turabaha amafaranga yo gukodesha
iyo ni intambwe imwe ariko idakwiye kuza kuza wayitekerejeho ngwino uganire n'abantu ese kuki banga kuganiriza abantu noneho bababwire batekereze barebe n'ahantu ibyo 30,000 babahereza barebe nimba mu by'ukuri bishobora kubatuza aho handi bagiye ese kugweze 30,000 ngo nugende urajya hehe bari bazi yuko afitemo wende yaratanze avansi y'ameza angahe ese uriya we yarabereye mu nzu yaramurimo imyenda ingana gute bareba uruhande rumwe ntibatekereza ku ngaruka z'impande zombi ibintu bitekerezweho mu buryo bwituze kandi abantu biganireho cyane cyane ko amahirwe dufite n'ibyo biza byabaye mu burengerazuba yego muri Kigali byari bitarahagera hari ituze hari umucyo ku buryo rero hari hacyo umwanya wo kugira ngo abantu babiganireho abantu bimuce batuje
murifuza ko byagenda gute
twebwe nka Claude turashaka yuko hashyirwaho nibura hashyizweho komite y'umujyi izo nzego zombi bagakora ibarura bakabanza bakidentifiye ahantu bakamenya ahantu hari ayo manegeka abari manegeka nibande ni bangahe noneho turabimurira he hakorwa inama hakabaho komite mbese ibishinzwe bakiga ku burenganzira bwa muntu muri rusange ari uburenganzira ku mutungo bugasobanuka kuko hari abantu muri abo ngabo bari bahura n'ibyo bibazo usanga wenda naho bari baraherewe n'uburenganzira ni ukuvuga ngo rero kumubwira ngo niyimuke ese nyuma yaho bizagenda gute ari mu kirahe azongera kubaka ubuzima bwe mu buhe buryo ni ukuvuga ngo ntihashyirweho uburyo gahunda kandi imenyeshwe n'abantu bahinyire bayimenye twese tuyigiremo uruhare kugira ngo dufashe muri iyo sensibilisation abaturage biyakire babyakire naho hantu bazimurirwa hanategurwe amikora hari cyangwa se bikorwe buhoro buhoro ariko umuntu agende rwose mu cyubahiro cy'iwe tuzi yuko umuturage buriya leta imufiteho inshingano leta iradushinzwe igomba kudutekerereza ingengo y'imari yego ntayo ariko nibura iyo gahunda igashyirwaho amikora kagenda ashakishwa buhoro buhoro waba umwaka umwe cyangwa se ibiri ariko hajyeho gahunda twebwe dushyigikira ko ingurane yatangwa kuko umuntu hari ahantu atuye yahashyize imbaraga yahashyize amafaranga kandi ahubatse ku rwacu ruhande ahubatse mu buryo bukurikije amategeko kuko yarahawe arahubaka inzego zose zibireba ikindi nta kibazo yari bwahure nacyo usibye iyo nyigo cyangwa se inzego za politiki zibirebera zikavuga ziti aba bantu ni manegeka nta kibazo yari bwahure nacyo kubwiwe nimba rero uje kumubwira ukimuka ahangaha urumva wishyize rero umwanya imuka ahangaha tekereza ku gishoro yashyize atekereza ku mibereho atekereza uburyo agiye gutangira ubuzima icyo gihe rero aba kwiyungurana mu by'ukuri
uwo yari Safari Emmanuel ayoboye ishyirahamwe rihananira agateka kazina muntu mu Rwanda Clado yavugana n'umumenyeshamakuru wacu wa Sumta Kaboyi Mu Burundi leta isaba abarimyi kwitabira umugambi wo kurima ku misozi mu gihe cy'impeshi no kuvomera ibitegwa kugira ngo umwimbu ntuzogabanuke. Nkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murashikirizwa na Desire Hatungimana.
Ari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati mu rukuno kwezi kwa gatanu, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahamagariye abarimyi gukura amaboko mu mpuzu kugira bashobore guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa. Mu nama n'abajejwe intwaro n'uburimyi mu ntara, Javen de la Kobucha asaba rimye kuzorima ku mitumba mu kiringo cici cimirije bitari bimenyerewe.
Guhimiriza n'itegeko rya leta umujyango wose uteza kurima muri ibice uburinganire bungana n'imetero 20 ku 10. Aho ni ku musozi simbuze mu mwonga, umusozi azovoma amazi aza kuvomera. Si guhimiriza n'itegeko dutanga. Umugoronome wese uhere ejo acabwira imiryango yose ku muntu wese ateza gutegura ahantu hangana n'imetero 20 ku 10 wo kurima muri ibice. Aho bazoza bavoma ibido nimba ari 3 mu gatondo nimba ari 4 na 4 ku mugoroba barafite urwaruka bavomera. Kandi ikintu ntigiteza kutunanira, turi kumwe n'abajejwe intwaro, turi kumwe n'igipolisi, none icyo tunanira ni iki? Ni iki?
Bamwe mu barimyi bo muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi batunzwe n'uburimyi bakira neza iryo tegeko rya leta, ariko bakamenyesha ko hakenerwa ibitari bike kugira iryo tegeko rya leta rizoje mu ngiro. Serine Mbashimana aba ku mutumba wa Senga muri komine Butezi abona ko bitazomworohera kurima ku musozi mu kiringo cici.
Icyo mbona mbora yenga ikizo bakenewe ubu mu mwanya ni ikintu cy'umwavu. Hari gihe no kuba umwavu narabiheba ege kintu cyose cyagihere mu mwavu kubera imvura iba yacitse, usanga bigoranye kuri umuntu ngoronka amazi kagatuma nyine na bya biterwa tuba twateye bitariko biraronka amazi akwiye.
Abahurikiye mu makoperative ahurikiyemwo abarimyi nabo nyine basanga iyo ngingo ishimangirwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe igiye mu ngiro yogirira akamaro abatari bake. Paul Havyarimana arongoye koperative Senga abona ko kugira bikunde abarimyi barime ku mitumba mu kiringo cici bongere bimbure hakenewe inyigo mperekeza ategerezwa gushiga imbere.
Tegetwa se nishira hamwe DRC riko no mutumba hari bamaze igihe ariko baduhimiriza dukora imirima y'ibikoni nga nkubu bari kwaduhe imbuto bashiramo ngubwira turabe nkene tworonka imboga zodusahiririza.
Ni mu jani no kuvomera kuzite kuri gute
kuvomera umuntu yovome mugabo habura iki ibikoresho dusaba ko leta yedufata umugongo bakaturosa ico twokoresha nkaye mapompa bakaduhe imiti bubona ko byodufasha.
Komine Butezi imwe mu makomine agize intara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi iriteguriye guhimiriza abarimyi kugira baze bashire mu ngiro iyo ngingo ya leta. Valerie Nkunzimana umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Ruyigi agasaba abarimyi kutazohereza mu masoko umwimbu bazaba baronse muri kino kiringo cy'impeshi.
Kubungabunga umwimbu rero muri intara ya Ruyigi nico tubahimiriza kugira ngo bategekanye kazoza ko ntawuzi uko ikirere kizogenda kugatashi. Kinacho duca tubwira ko tubahimiriza nuko muri irici nkuko ari itegeko rya leta twese dutegerezwa kurima n'imiburiburi imetero 20 ku 10 tuvomere kugira ngo dusahirize ibyo tuzoba twarimye mu mwonga.
Abahinga mu bijanye n'uburimyi basanzwe bari mu nzego za leta ntibashima kugira icyo bashikirije kuri uwo mugambi wa leta watangujwe n'umushikiranganji wa mbere. Abayazi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kurima ku misozi mu gihe cici utoroshe. Bavuga ko ukeneye ifumbire, imiti yo gupompa ibitegwa kugira ntibitegwe n'udukoko, ibikoresho byo kuvomera hamwe n'uburyo bwo gushikana amazi ku mitumba hakoreshejwe ipompo motopompe mu Gifaransa. Irima rya gatatu saison culturale C rikaba ryahora rirangurirwa mu biyaya byegereye inzuzi honyene. Ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro mu Burundi kimenyesha ko abarundi 9 kuri 10 baba mu gihugu hagati batunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito.
Dushimire Desire kuri iyo nkuru adusomeye. Mu Burundi abagize umugwi ujejwe kurinda kunywanisha abanyagihugu Sever ejo ku munsi wa kane waragendeye abanyamakamba barashikirije ikiri ku mutima cyane cyane amatongo n'ibindi banyazwe ariko batarasubizwa. Ivyo bituma bagumana ibikomere ku mutima bagasaba ko bosubizwa ivyabo hakaba no gusaba na ikigongwe. Thierry Ndayishimiye adusomere iyi nkuru Radio ya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi.
Umugabo wanjye aba agiye abiwe bakwe buhungiro na wamwigishitse
kandi ugasanga nko abikunyaze uracamubona n'uwagufata itongo ukabona aho yimutsava gabo naho gasanga igi wawe aracaririmo n'igi wararirangura n'imigambi
nangura kwibaza kinyonye ahagara iki wacu koko nyeze kuza mu Burundi n'umuvuga w'u Burundi aya ni amaho nangura kwicu
Kuni bamwe mubashikirije ibibazo n'intererano mu nama umugwi ujeje gutohoza kuri no kurekuriranira wagirishije abanyamakamba kuri wa 25 rusama mu gihe abagize uwo mugwi bari biteze ko bahakura ibyiyumviro ku bwicanyi bwabaye mu ntara ya Makamba kuva muri 72 benshi babasabye kubandanya isemo umugwi warujejwe ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo utatogeje kwizera Dieudonné n'umunyevugizo
mwagufata itongo ukabona aho yimutsava gushika inosanka wa muntu aje kuvuga ati twaravuye Tanzania imana iratuzana turashika hano umaze gushika ha mu gihugu ukaguma birabisha amaso
Mawana yo Marte na wafise sebukwe igatwe uwo sebukwe asaba itongo ririmwo mushiki wahoze arongoye u Burundi Jean Baptiste Bagaza
Kimugabo baranyomoye ubujewe ndi gacwe mugabe itongo giwanje riri i Bururi duhana imbibi ati simvuga rero byarigeze kuduga tugeza naho abatelefona umugore w'umushiki Bagaza mengari mu Buganda biragaragara neza cyo cyo ngasaba yuko mengo umujyango uri no borisubiza Kimugabo mu nyuma sinzi cyo bavuganye ati hajaga gutijya mbwa azoza nga ndiri cyo tongorira aho mebambiye furi bamwe mushikiwe nawe nyewe mutamakazi
nani nkuye Estherine airuka guhunguka ati ibisebe bizokira turose amatongo yacu
none nashwebwe bavuye mu kindi gihugu twame gutaha iwacu ntituramenya ko turabarundi mukawa igihe natwebwe ibyacu bo dushira mu ngi ko cyatunezerwa mu bandi nino biguma dukise bigahera
nizige amasaromo wo mu mabanda na wati nubwo twahungutse turacari n'intuntu
kuko twingaza turabyitegereza turirara tutabihambya bidutera intuntu kandi rwarashitse mu gihugu
iruhande y'ibibazo by'amatongo abanyamakamba baraterereye kugira ngo ibyabaye muri kahise ku Burundi bimenyekane kwerekana ireresi y'ibipanga ibinogo impunzu ubuhanga n'ibindi byatowe ahahambwe abantu mu Kivunga byatumye bamwe bagira ibigumbagumba no kurira bararira igihe bafata ijambo ntiranye bagira Maria w'Ikabonga inyanza yake afite imyaka 50 umufasoni yagiriza umugwi warujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kwa murenganije ufatiye ku gihagararo n'amashure uwo bapfa itongo yari afise umufasoni nawe avuka ikarusi mwaka w'1993 yahungiye inyanza yake kuko yisanze ku rutonde rw'abicwa rwari mu nzu kwa Mustaneri
tufite Mustaneri avuka muri komine bwenye zita gahungu jasezere mu nzu iwe ariko twa Mustaneri mutumba afite urupapuro ruriko amazina y'abantu bazokwica ya rero abantu bamwe rero je ndi mutumba ko nari nabo ifite na gatatu ariko turafite ikomere twagiye turabona ariko kuko abantu benshi barapfuye bazira ubusa
nahe gombeye Noa nawe yashinze intahe avuga kuri bimwe mu byabaye mu 1997 ibyanda mu ntara ya Bururi
Mustaneri atwara komine 5 yarasubiye aragira ibintu nk'ibyabaye ringakabi aratwara abantu abakuye muhira harimo abari mu bavukana babiri uwitwa Gaspard n'uwitwa Domitien bari abari muri gisha sime n'umukuru mutumba n'abandi bantu bameze nk'abagize abatwara ku komine 97 abo bantu baciye bazimangana ntibagana
n'umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekurirana nawe yarashinze intahe ku kugene ubwicanyi bwategurwa mu mwaka w'igihumbi 1972 umunyamategeko Ndikumana
nta muntu wigeze atwara ku ngufu baritaba bakiyumvira ko bitaje umubyeyi ntibari bazi ko basanga ibinogo byimbwe icyo gihe babanza kwemba ibinogo bazotanywa abantu
hari n'abavuga ko ubwicanyi hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi bwavuye ku kosho k'abanyarwanda bari bahunze ubwicanyi bakorewe n'abahutu muri ico gihugu Muhigwe Remy n'umunyenyanza rake
59 abatutsi b'abanyarwanda bakubiswe n'abahutu b'abanyarwanda bagashika mu Burundi baciye bashika bosha abatutsi bo mu Burundi.
Abari mu nama barebajije kandi ikibazo kijanye no gusabana hamwe no gutanga ikigongwe na igombe Noa abibururi.
Jerisho nagomba kubaza umugwi seve woba utegekanya gutunganiriza gute abo bantu banyazwe ivyabo na cyane cyane ku matongo yo bakiboneka no ku bindi byose bigaragara ukuri kuro yahabona ukabyerekana.
Ku kibazo cagumye kigaruka kijanye n'imanza z'amatongo, umugwi w'igihugu warujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo watahirije Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje ko umugwa arongoye Sever utararonka uburenganzira bwo gufata mu minwe ibyo bibazo.
Twagira tubemerere yuko twebe turi CVR tubibutse mugabo yuko tutari CNCP uyu munsi, naho inzego ziriko ziravuga yuko ziriko zirahindura ibwirizwa twebwe turaronka ububasha bwo gukorera kuri ibyo bibazo.
Ku bijyanye no gusaba ikigongwe ku bakoze ibyaha no kugitanga ku babikorewe, umunyamabanga wa CVR Nzigamasabure ya Pascazi Yeshuye ati:
uyu munsi mu gisebere nta ntumbero novuga irashe uraha kino kibazo cyo gusaba no gutanga ikigongo. Mugabo nk'abantu dufite umutima buntu turi kwinjira mu masengero, twinjira mu misigiti, twigishwa ibijyanye n'ijambo ry'Imana, ibijyanye no kubana neza. Ni kuki jewe nagukoshereje uyu munsi ntokumva ko nokorwa ko nibyo ndiko ndumva kugira ngo ndagusaba ikigongwe?
Ntawarindira rero ko yohamagarwa gusaba ikigongwe uwo yagiriye nabi, kandi ikigongwe ntigitangwa ku nguvu. Noneho kubera imico n'imigenzo hazokwigwa uburyo burashe bwo gusaba no gutanga ikigongwe.
Ikigongwe ko cyotangwa akamba nibaza ko cyotangwa hariya mu kibito, imico n'imigenzo hari igihe dushobora gusanga itandukanye. Hari n'abavuga bati twebwe ibyaheze turabatubabaje mugabo ntadutugarura arabahariye, kandi avuga ati oya nicyo kitubavuga ati iki kintu kibakeneye ko haba ibiganiro hama dutange intumbero, duhane intumbero y'ingene ikigongwe arangwa n'ingene cyosabwa.
Urengoye mu gusevere nawe yarongeye ko iciza cyo gutanga ikigongwe
wagiriwe nabi atagize intambuko urugendo rwo gutanga ikigongwe aremegwa gusumba abandi.
Gusaba ikigongwe nabyo birabohora.
Tugeze ku cigwa kidasanzwe aho umuntu yishe akiriho uyu munsi abonye ajya amasanamu y'ibinogo n'amagufa n'ibirato n'imipanga mu kuzimu, abonye bujya buhanga mwibwira yuko wabikoze akiri umuntu akwije bya ngombwa.
Kandi hari abana bariko barahindura amazina bitiranwa n'ababyeyi babo kuko ayo mazina yibutsa ibibi ababyeyi bakoze muri kahise. Petero Claver Ndayicariye:
mbe mwari muzi ko banyakubahwa hari abana babicanyi bamaze iminsi bahindura amazina yabo.
Umunyamabanga wa Severe Nzigamasabure ya Pascazi yaribukeje ariko ko ufise ibyagirizi bikwiye yo kwitura ubutungane.
Wewe ntiwugaranywe kugira ngo ugende muri sentare ushingishe urubanza kuvuga uti uriya muntu nahari igegenze agira gute, ibi bintu by'ukuri yarabinkoreye nashaka kumwitwarira, amasentare aruguruye. Severe rero ntiza kusibira abantu bajya muri sentare.
Urango uyu mugwi w'igihugu ujeje ukuri n'ukurekuriranira, Petero Claver Ndayicariye yanuye abakoze ibyaha mu ntambara kujya umutima amenyo. Ati: ntibyoroshe kwemera ko wasesitse inganda, mugabo wubahutse ugasaba ikigongwe upfa umutima uruhutse buke buke, uruhuye abana, abuzukuru n'umugore wawe.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho tuyasozereye. Tukaba dushimiye abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro ari kumwe na Fidele Niyongabo. Ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na Nadia Taha ku izina rya bagenzi banje bose, tubikaniye tubifuriza kuroranirwa. Tubatumira kandi kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira ibiganiro bikurikira, mugire ibihe byiza, muroranikwe. Hey,
bazaye mugaheka tubifurisha amahoro n'imigisha ngaho muri hose twifi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba.